Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Arakaza boni yaje ngaha aticara mu bisanzwe, ariko ubu umwana arashobora kumushyira mu gatebe canke hasa hariho hose akicara neza.
Uyu ni Ndereyimana Evelyn, ajejwe ubuhinga bwo kugorora urwaruka mu kigo cyo ku Mutwenzi mu ntara ya Gitega, avuga ukuntu abana bafite ubumuga bw'ubukeha bwenge batora mitende iyo barimo bafashirizwa muri icyo kigo. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera kuyo hirya no hino nk'uko mwateguriye kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inama nkuru y'umutekano wa ONU imenyesha ko ibabajwe n'intureka zabaye kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano. Iyo nama itera ivyatsi ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 32 barimwo abapolisi 4, igasaba ko ababikoze bohanwa. Inama y'umutekano ya ONU isaba kandi abanyepolitike n'abanywanyi babo kwirinda intureka mu gutora umuti w'amatati yabo mu mahoro. Iyo nama isaba Leta ya Congo gukurikirana abagirwa no gutoteza agateka kazina muntu. Inama y'umutekano ya ONU yagarutse ku kamaro ko gutunganya amatora mu mahoro, amatora yemewe na bose kandi yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inama y'umutekano ya ONU imenyesha ko ishigikiye ibikorwa by'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kubijanye n'ibiganiro. Isaba imigambwe yose kwitabira ibyo biganiro, igasaba kandi abo bose begwa n'ico kibazo gukora ibishoboka kugira bibe ibiganiro bidakumira. Inama y'umutekano ya ONU imenyesha ko izobandanya gukurikiranira hafi uko ibintu bikoragenda muri Congo, na cyane cyane kubijanye n'umutekano hamwe n'urutonde rw'amatora. Inama y'umutekano ya ONU iheraheza ivuga ko ishigikiye umugwi wa ONU muri Congo, MONUSCO, hamwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko mu gihe Afurika yugarijwe n'ibibazo by'umutekano, ubukene n'indwara, hari ihinduka rigaragara ku mugabane wa Afurika. Ivyo Perezida Obama yabishikirije mu kiganiro cahuje abagwizatunga bakomoka muri Afurika hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama yasiguye ko aho yagendeye Afurika hose yasanze abantu bagizwe ahanini n'ugwaruka bipfuza kugira imigenderanire mu vy'amahinguriro, amashirahamwe yo gutuma tumana kw'amakuru hamwe no gukoresha ubuhinga bwa none. Perezida Obama avuga ko ivyo bitari bimenyerewe. N'ikimenyamenya ngo n'ico kiganiro yari yatumiwemwo, aho abagwizatunga ba Afurika na Amerika bari wicaye bariko batariko baravugana ivy'imfashanyo. Perezida Obama yamenyesheje ko ibaye inama ya nyuma yitabiye hagati y'abagwizatunga ba Afurika na Amerika, ariko ko azoyigarukamo nk'umunyagihugu asanzwe. Iyo nama ikaba yari yatunganijwe n'uwahoze arongoye Leta ya New York, Michael Bloomberg, hamwe na Penny Pritzker, umushikiranganji w'ubudandaji muri Amerika. Kuva mu mwaka w'2008, Amerika yaragwijije inshuro zibiri ibikorwa by'ubutunzi ku mugabane wa Afurika mu kugurura ibiro vyayo mu bihugu nka Angola, Tanzania, Ethiopia, Mozambique na Ghana, no mu kugira uruhara mu banki ya Afurika ijejwe iterambere. Mu gihe abakenguza amateka babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ted Poe na aserukira Leta ya Texas, hamwe na Dana Rohrabach aserukira Leta ya California, babandanya kunonosora amategeko yo kugira igihugu cya Pakistan kije mu mugwi w'amareta y'iterabwoba. Leta ya Pakistan itera ibangamirwa n'ubwigunge mu migenderanire n'ayandi makungu, bivuye ko vyayinaniye guhagarika imigwi ibandanya gukomera ku butaka bwayo n'umubano mubi ifitaniye n'ibihugu bibanyi iryo tegeko ryashikirijwe muri inama ryagiriza Pakistan ko icumbitsa abarongozi b'imigwi y'iterabwoba ikongera ikanayifasha igihugu cha Pakistan camira kuri ivyo birego mbere kikavuga ko naco nyene gifise abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bitero by'iterabwoba Nawaz Sharif umushikiranganje wa mbere wa Pakistan yatangarije mu nama ya ONU kuri uyu wa gatatu ko leta yiwe yashizeho amategeko n'ibikorwa bya gisirikare bifasha kugwanya iterabwoba abakenguza amateka Joe Tedpo na Dana Rabacha bamenyesha ko bashikirije iryo tegeko biturutse ku bitero biheruka kubera mu karere ka Aziya y'ubumanuko kandi ku mugabo aheruka gutega ibombe mu gisagara cha New York yaramaze iminsi itari mike muri Pakistan mu gihe muri Syria bikenewe ko kugarukira agahengwe ko guhagarika intambara John Kerry umushikiranganje wa leta muri leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu ko indege zikuye guhagarika kugurukira hejuru y'uturere tumwe tumwe harimo nibibanza amashira hamwe yabagira neza ariko aragerageza gushikanamwo ibifungurwa hamwe n'imiti umushikiranganje Kerry amenyesha ko igihe cyo kuvugana kuri kigeze inyuma yo kurenga ku masezerano y'agahengwe n'igitero c'indege cabaye ku miduga itwaye imfashanyo muri Syria ivy'umushikiranganje Kerry yabishikirije atamugwi numwe abanje kuduma ku rutoke yaba uwa Rusiya canke Syria hari mu nama idasanzwe y'akanama kajejwe umutekano muri ONU
Murumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com Amakuru mu biyaga bigari Mu Burundi abana bavukana ubumuga bw'ubukeha bwenge bahora biyongera bazanwa n'ababyeyi babo mu kigo cyo kumutwenzi mu ntara ya Gitega Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2015 bari 85 ubu ni 158 Fidel D'Antoine Sabimana aratugezaho iyi nkuru
Aha turi umugororero by'abana bagendana mu mugabo mu mutwe mu kigo cyo kumutwenzi muri komine ntara ya Gitega abana batandukanye bariko barabagororera imitsi nkabura bwonko nkuko bivugwa na Furera ngo Jean Dodier arongoye ikigo cyo kumutwenzi ico kigo gifashwe mu mugongo n'abafurera ba mugabe kazi Bikira Maria w'ikigongwe ico kigo kiri ku birometero bitatu uvuye hagati mu gisagara cha Gitega kikaba catanguye mu mwaka w'1983 Furera ngoye aratubwira ibikorwa by'ico kigo
kiramaze imyaka itari mike ko cyatanguye itariki 2 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1983 kino kigo cakira abana bafise ubumuga twita ubumuga bw'ubukeha bwenge kandi n'ubundi bumuga bw'ingingo nyinshi biturutse mu kononekara k'ubwonko abo bana twakira muri kino kigo turabakira tukabaha inyigisho indero kongera kandi tukabavura
abo bana bagendana ubwo bumuga abenshi babita bakeya bwenge ariko iyo barusa abahinga babagorora baratera imbere bagashobora gutambuka bagashobora kubaho nk'abandi bana bakitamika ivyo bafungura ndetse bakijana no mukazu ka sugumwe ndere Imana Eveline ajeje uhinga bwo gorora ubumuga akabajejwe n'uburaho muri ico kigo aratubwira uko abana bagenda batera imbere atweretse ubumuga bw'umwumwe
umwana yitwa Arakaza Boni yaje ngaha aticara mu bisanzwe ariko ubu umwana arashobora kumushira mu gatebe canke hasa hariho hose akicara neza agashobora gutora ikintu agatwara mu kanwa ivyo ubwa mbere ntavyo yarazi ubwa mbere yari wo kuguma ryamye ngaho atahindukira atagira hari ku burumva geze ko ntabwo yo kwicara bari ko bamwigisha guhaguruka nitwa so gutora King Walter yaje ngaha umuvyeyi wiwe yaramuzanye yagendera ku mabeki abiri yashobora guhagarara adafite zo beki ariko gushika ubu ashobora kugira nka pazi tatu canke zine izo beki yazisize urabona ni nk'ubu ntazafise bagakina n'umuganga wiwe urabona n'ubu bari ko barakina ahagaze ngaha aha nuko aciye agira isoni agashagenda kwifatikiza aho kantu ubundi dufata yuko yari kiteye mu minsi nazo wagira panka zitanu ubageze kuri zine mu minsi nazo wagira zine cyangwa zitanu cyangwa zitandatu
uyu mwana wawe yitwa nde
yitwa Ishimwe Sunny Blessing
Ndabona ari hano mu kigo kigorora abana mbega wamuzanye ameze gute?
Je namuzanye ari umuntu muto muto kandi atakintu na kimwe ashoboye kwifasha ariko arashoboye kwikinisha kandi ibintu bimwe bimwe arabiza canke arashoboye kumenya umuntu amenyereye atubonya nina akamugakareka kuvuga byonyine kandi afise umwaka n'amezi umunani. Kandi mu iterambere naryo nabonye hano arafise iterambere gishi cyane. Yaje aticara mugabo ubu unya ariko aramenyereza kwicara buke buke. Ubu unya afashe nk'ikintu aricara umwanya utari moto ari wenyine. Kandi amaboko yahora atashyira hasi mugubu yatanguye kuyashyira hasi yifadikiza.
Icyo kigo uko umwaka ugenda abana bagenda biyongera ko mu mwaka uheze bavuye kubana 80 baje kubana 158. Kubona abo bana bazana muri icyo kigo bagwira uko imyaka yiyongera Furera Ngoye arafite icyo bivuga ko
kije nimvira ko biva no kwigwirirana ry'abantu kubera abana ari benshi mu gihugu giye nko mu kazoneka muca mu gacimbirika mwe ca ku mutumo usangwa rukarigwisha none ko abo bana bagwira uko abandi bana bagwira ego barashobora kugwira baragwira kandi kubera igihugu cyafashije nabo bafite amagara makenya baravukira mu mihana ca bakace bitaba imana canka baravukira kwa muganga bataronse uburyo bwo kubashikana na nyine agasanti bavuwe neza ariko ubukwera uburyo igihugu cyashize bwo kubavura neza bwoko amambirasa zarazana abana abavyeyi kwibarukira kwa muganga ivyo vyatumye hace haba abana beshi vyatumye abakomeye n'abagendana amagara make bashora kubaho bituma kandi ubu igiti c'abana bahora bapfa ariko baravuka kigabanuka kije gituma kandi haba abana bariko baravuka bafise amagara make bagwira
imankesha imana aserukira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda agatega ka muntu no kunganisha ibitsina mu ntara ya Gitega arashimira ibikorwa by'ico kigo akavuga ko ubushikiranganje aserukira bwiteguye gutanga umugandu wari wose igihe byo bankenerwa igitega Antoine Nsabimana y'Ijuriya Amerika.
Mu Rwanda umujyi wa Kigali uratangaza ko umwaka w'2017 uzarangira abantu bo mu miryango 2020 ubu batuye nabi barangije gutuzwa neza. Asumta Kaboyi araduye ibisobanuro.
Mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ubwo imvura yagwaga ari nyinshi hagiye humvikana abantu bahitanywe n'imvura mu mujyi wa Kigali. Abenshi ari abantu batuye mu mabanga y'imisozi, mu bishanga n'ahandi hadakwiye guturwa. Kuva muri aya mezi umujyi wa Kigali wahise utangira ibarura ry'abantu bose batuye mu manegeka. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu Busabizwa Parfait yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu umujyi wa Kigali wabaruye imiryango 2020 utuye mu manegeka. Busabizwa yasobanuye abakwiye kwimuka baribo.
Hari abantu batuye hafi ya za ruhurura usanga batujije nka metero 10 begereye cyane ruhurura. Akaba n'abantu batuye mu bishanga urumva mu mategeko dufite ntabwo ubundi abantu baba bemerewe gutura ahantu nkaho ko ibiza iyo bigaragaye bishobora guhitana ubuzima bw'abantu cyane cyane nk'abantu batuye mu manegeka usanga uhaname burenze 30-40 abari ahantu habi cyane niho twita high risk zone. Ari nayo mpamvu rero twashyizeho icyo gikorwa cyo kubanza kubabarura ukuntu ayo mazu yakubakwa hagatuzwa abantu benshi kandi ahantu hato. Nirango mwarayibonye modele dufite nuko ari inzu imwe ariko irimo amazu ane. Ariko twewe turibaza yuko twebwe tuzanarenza dushobora kugira ku mazu atandatu cyangwa amazu 8 mu nzu imwe byatuma noneho abantu batura neza kandi hakoreshejwe amafaranga make mu kubaka. Kuko nk'uko mbabwiye turacyashakisha ubu tumaze kubona ahantu twaza tubazubaka ayo mazu tugiye neza neza turebe koko abantu ko bangana ababikeneye cyane cyane bihutirwa ni naho tuzamenya ingengo y'imari kuko ni igikorwa kimaze iminsi mike gitangiye ariko dushyiramo imbaraga nyinshi cyane.
Abatuye mu manegeka hirya no hino mu mujyi wa Kigali bagezweho n'abakora ibarura ariko kugeza ubu nta n'umwe uramenya niba ari mu bazimurwa mu mazu mashya leta igiye kubaka. Babwiye Ijwi rya Amerika ko abaje kubarura amazu yabo nta kindi bababwiye uretse kwandika ku mazu yabo no kuyashyiraho ikimenyetso cya towa bisobanura mu Kinyarwanda bagakuraho kugeza ubu abo baturage ntago bazi kizakurikira iri barura
hari n'abaturanye baduhamagara bakatubwira ngo twebwe baje badushyiraho towa ariko ntago baje bababwira n'uburyo bizagenda n'uburyo bazabimura n'uko bazabikora bo baraza gute bakavuga ati utuye mu manegeka ntago twemeye kuturahangaha bakahita bagushyiraho towa bakagenda nta muntu zaho yerekiza nta nuzavuga ati bizagenda gute mbese nta nubwo banakubwira ngo iki giki niki tuzakubwira uvemo mbese nuko kugira ngo tugushyireho towa n'ukwiyeranje ukagenda towa yaduteye ubwoba none se ikibazo ni ikibazo gire se nibagushyireho urumva batakwirukanye ngo ugende kandi nta handi ngomba kwerekera
nuko uzakareba iki wambase cy'inzu bakandikaho musaraba utukura ukigendera ikibazo nuko umuntu abatuye ariko kavukire yawo urahavukiye urahasaziye uzajyashye
abaturage bashyira ibimenyetso ku mazu yabo basabwaga ko bagomba kuyimukamo kugeza ubu bamwe baracyari mu gihirahiro abifitiye batangiye gusana amazu yabo yasenyutse ariko hari abandi bakicaye bategereje uko bizagenda umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abandikiwe bose towa ku mazu yabo atari ko leta izabafasha kwimuka
umuntu utuye mu manegeka wese ntabwo ari we bazahinzu utuye mu manegeka atuye mu manegeka afite ukuntu atuye mu manegeka nk'uko nabibabwiye kandi ntawe bihuriye n'abantu batisho oye aho rero biratandukanye cyane nta n'uwo tuvuga ko tuzaha amafaranga nta iyo gahunda nta iriho icyo twebwe twiyemeje nuko leta izatuza neza abantu batuye nabi kandi koko ubona ko babikeneye
umujyi wa Kigali uteganya kuba wimuye abatuye mu manegeka bitarenze umwaka w'ingengo y'imari ya 2016-2017 gusa uyu muyobozi ntasobanura umubare w'amafaranga azakoreshwa muri iki gikorwa ndetse n'abaturage bazatuzwa uko bangana Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Komisiyo y'Afrika ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'urukiko rw'Afrika rw'uburenganzira bwa muntu bamaze gushyiraho ikigega cyo gufasha abaruregera badafite uburyo bwo kwishyura abababuranira. Iyi nkuru turayikesha Pierre Clavier niyo nkuru uri arusha icyicaro cy'uru rukiko.
Kushiraho ikigega gifasha abatishoboye mu kwitura sentare ya Afrika ijejo gateka akazi na muntu ni imwe mu ngingo zikomeye komisiyo ya Afrika ijejo gateka akazi na muntu ivuga ko yashitse ko ni nyuma y'inama igira gatanu y'ugwo rwego hamwe na sentare ya Afrika ijejo gateka akazi na muntu yari maze iminsi ibiri iberi yarusha muri Tanzania icege yacu twara iyo komisiyo avuga ko mu bihugu vya Afrika hari abantu benshi batagira uburyo bwo kwitura ubutungane mu gihe bahotewe n'inzego za leta Maitre Soyata Mayiga aturuka mu gihugu ca Mali avuga cane cane abakenyezi abana n'indi migwi y'abatishoboye kubwiwe gushiraho uburyo bwo kubafasha gushikira ubutungane ni kimwe mukubahiriza agateka kabo
c'est fondamental parce que vous savez que déjà au niveau national les femmes par exemple ont des problèmes
ahagira ati ni kintu cankenegwa gose ati murazi ko no mu bihugu bisanzwe nk'abagore abakene abatishoboye bibagora kwitura ubutungane kuko birazimbye bisaba amafaranga menshi haba kuriha abababuranira canke ibindi kuko kurigwa n'amareta byo bitabaho ibi biri cyane cyane mu ntara no mu bice by'agati mu gihugu ari naho hari abanyagihugu benshi imigwi y'abagore n'abana niyo bikunze gukora ko cyane raba namwe nka komisiyo ifite icicaro i Banjul muri Gambia sentare nayo yarusha muri Tanzania birumvikana ko umunyagihugu mutoya bigoye kwishikira ubwiwe canke kuronka uburyo bwo kuriha umuburanira murazi ko hari gihe dosiye itabikwiye baragutuma amasura ibyemezo n'ibindi ukagumujuragirika ubu hasigaye ko dushiraho urutonde rw'abazohabwa izo mfashanyo canke bazorihigwa ivyo byose kandi tuzurabira ku bindi bihugu byamaze gutangura ubu buryo nk'ibura ya canke muri Amerika
system interamericain pour voir effectivement comment rendre la justice plus proche des justiciables mais surtout plus accessible.
Ubutwa da sentare ya Afrika ijeje gateka akazi na muntu aremeza ko hari imigwi myinshi y'abantu bifuza kwitura iyi sentare ariko bakabura uburyo. Maitre Sylvain Auré aturuka mu gihugu cha Côte d'Ivoire amenyesha ko hari nabo iyo sentare yahurifasha kuko ari banabo nikora kandi kigega cyo kubafasha kitari bwajeho.
Oui, nous avons des cas devant la cour, c'est le lot quotidien de
Agira tego cyane barahari mbere n'ivyo twama tubiboneye n'amaso yacu. No mu bihugu tuvamo nuko mbe ndaretse ngayisumbuye hari abantu benshi no kwita bantu nikora ataburyo bafise bashima kwigumira muhira agateka kabo kagahonyangwa kubera ari bakene ivyo rero nivyo ico kigega kije gukosora kuko twifuza ko agateka kazi na muntu kubahirizwa mu buryo bwose harimo no kuronka ubutungane bubereye nuko ridufise uburorero bwinshi kandi tweho twaratanguye gufasha abantu nkabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'icyo kigega kitarebwajeho byumvikana ko kije hageze abazohabwa iyo mfashanyo nabo bizoba biboneka ko ari abantu abonikora kandi bifuza kwitura ubutungane
totalement démuni soit intelligente comme on le dit.
Komisiyo ya Afurika ijejo gateka kazina muntu yizeye ko ico kigega cyo gufasha abadafise uburyo bwo kwitura sentare ya Afurika kizoba catanguye gukora imbere yuko uno mwaka wa 2016 uhera. Igitigiri cy'amafaranga azoja muri ico kigega ntikiramenyekana, gusa izo nzego za Afurika zijejo kubahiriza gateka kazina muntu zivuga ko ubumwe bwa Afurika aribwo buzokwegeranya ayo mafaranga buyakura mu mfashanyo canke kuyasanzwe agenewe gufasha abatishoboye. Pierre Clavier inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Marguerite Barankitse, umuyobozi w'ikigo Maison Shalom cita ku mfubyi n'abana bahuye n'ibibazo bituruka ku ntambara, arasaba umuryango w'abibumbye gufata iya mbere mu gushakira ibisubizo byo mu Burundi. Barankitse yatumiwe i New York mu nama rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye gutanga ishusho y'isi yifuza mu mwaka w'2030. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema uri i New York.
Bari bantumiye rero ari kubera naronse kagashimwe ka Aurora Prize ngo ntange ubutumwa. Bari basavye ati mbega wewe wifuza ku isi yomera gute mu 2030. Narivise rero ndabivuga ko kuko ubutumwa bwa Maison Shalom bwari n'ubutumwa bw'uko twibwe twashaka ko atamwana n'umwe yosubira kubura ababyeyi kubera ingwano, atamwana n'umwe yotegerezwa kwicwa n'inzara hari abandi bariko baricwa nuko bafunguye byinshi. Narivise rero ubutumwa bwo kuvuga ese abantu bo kwibuka ko twese tugize umuryango umwe. Mu muryango rero no kuvuga ko habaye ingwana ahantu ugenda ukwamira, nashaka rero nibwo butumwa narinzanye icivugo cy'urukundo.
Yaba wowe ndetse n'izindi mirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu zirimo nka Pierre Claver Mbonima nawe yagiye abona ibihembo bitandukanye, ubutegetsi bw'i Bujumbura bukunze kuvuga ko ibyo bihembo mu bihabwa n'ibihugu bigamije guteza umutekano muke mu gihugu, ndetse wowe ubwawe bakavuga ko wanagumuye abana kujya mu mihanda. Barangize gira icyo bivuga.
Jewe byamabinsetsa ubwa mbere ho nagira ngo nibutse abo bategetsi b'i Bujumbura ko harimwo abo nareze ko na igihe bari bagowe atanumwe ariko arabaramira, jewe nahagurutse ubwiwanje nkabakingira, jewe nahagurutse ubwiwanje nkabasanga mu ishyamba iyo bari. Nibibuka igihe baba bari mu ishyamba bagwaye malariya, umuntu arembye ko bamunzanira mu gisuru ko ntavuga ngo uri umwicanyi ko namuvura, none ko bibagira ko Maison Shalom icayihagurukanya ari urukundo ari uguharira ari kugira ikigongwe, ubu none ko yari yaranshimiye wenyine nkuru nziza yarahagaze kuri stade arama ubushimwe bubiri bwose, aranyita n'umubyeyi, umubyeyi w'igihugu, arama na passeport diplomatique. None agarutse kuvuga ko wa muntu yari yise umubyeyi ubusigaye ndumwicanye.
Igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo, iyo uhuye n'abayobozi batandukanye hirya no hino aho ugenda, ejo bundi nakubonye wabonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Samantha Power, ubona umuti w'ikibazo cy'u Burundi wava hehe?
Ni kubimenya ubwa mbere umuti w'abarundi n'uw'u Burundi uzotangura kuvukira mu mitima y'abarundi, abanyumva b'abarundi bamenye ko ari ikibazo gihanze ubwa mbere abarundi. Tuhaguruke rero twese abarundi tugabe umuti nyamukuru. Inama mpuzamakungu niyifuse umuti wa mbere kubera iki? Nawo kukubera mu masezerano y'ibihugu, iyo abategetsi b'igihugu batagishobora gukingira abanyagihugu, ibihugu mpuzamakungu biheza bigahaguruka bikavuga ati ko bariya byabananiye reka tubashire iruhande dukingire abanyagihugu.
Turagushimiye cyane kanyu hayiradi nshuti y'Amerika.
murakoze cyane Edi.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni jambo ryibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amakungu ahanganye n'ikibazo gikomeye mu karere k'ikiyaga cha Chad kubijyanye no gutsinda umugwi w'iterabwoba Boko Haram, mu gihe amakungu afasha abantu ubuzima bwabo bwasinzikajwe n'uwo mugwi bakeneye cyane imfashanyo. Mu vyo yaciriye ku mayange ugwego gwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwishyirahamwe ONU Samantha Power yaravuze amabi yumvise abantu bamubwira igihe yagendera amakambi yo mu karere k'ikiyaga Chad arimo abantu bahunze ubwicanyi, ugusahura, guturira amazu, kwica abagabo n'abana b'abahungu no kunyuruza abapfasoni n'abigeme bikogwa n'umugwi Boko Haram. Ibikorwa vya gisirikare vyo kugwanya umugwi Boko Haram birakenewe cyane nkuko bitangazwa na Ambassador Power. Inteko zo mu karere zigizwe n'iziva mu bihugu vya Benin, Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ziko zigira uruhara rukomeye mu gukorera hamwe no gutegekanya hamwe no gusangira amakuru y'iperereza. Utwo twigoro twatumye intambwe zikomeye zishikwako mu mezi arangiye, harimwe kubohoza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bagizwe imbohe, gusambura makambi iterabwoba batari make no gusubira kwigarurira hafi ibice 75% kw'ijana by'ubutaka umugwi Boko Haram wigeze kuba ugenzura. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwishyirahamwe ONU Samantha Power yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bigenewe kugwanya umugwi Boko Haram bitegerezwa kuba birimwo ukubahiriza agateka ka muntu. Ambassador Power yarahayagije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ubwongereza ku ntererano byatanze mu nteko zijejwe kugwanya umugwi Boko Haram. Makuvuga ko Amerika yafashije izo nteko ni miliyoni 71 z'amadora arimwo abahanuzi mu vya gisirikare hamwe n'ibikoresho. Yasavye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ubwongereza kongereza utwigoro twavyo twugufasha. Ambassador Power yatangaje ko umuntu aretse gukomeza ibikorwa vya gisirikare vyinshi bikenewe ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo cerekeye abanyagihugu bageramiwe n'umugwi Boko Haram. Mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye, Amerika yatanze amafaranga arenga 281,000,000 y'amadolari y'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu bihugu vyasinzikajwe n'umugwi Boko Haram. Iki ni gihe amakungu ategerezwa kongereza utwigoro twayo mu gikorwa cyo gufasha abantu basinzikaye mu karere k'ikiyaga Chad mu rugamba rwo gutsinda ububisha bw'umugwi Boko Haram.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya gato turaba dushoje igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi. Mureka ariko Rosine Munezero abanza twibutse muri make amakuru y'iki gitondo mbere yo gusezeranaho.
Incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi, inama nkuru y'umutekano ya ONU imenyesha ko yababajwe n'intureka zabaye kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri ikinchasa ku mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano. Iyo nama itera ibyatsi ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 32 barimo abapolisi 4 igasaba ko ababikoze bohanwa. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko mu gihe Afrika yugarijwe n'ibibazo by'umutekano, ubukene n'indwara, hari hinduka rigaragara ku mugabane wa Afrika. Ivyo Perezida Obama yabishikirije mu kiganiro cyahuje abagwizatunga bakomoka muri Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe abakenguza amateka babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ted Paul aserukira Leta ya Texas hamwe na Dana Rohrabacher aserukira Leta ya California, babandanya kunonosora amategeko kugira igihugu cya Pakistani kije mu mugwi w'amareta y'iterabwoba. Leta ya Pakistani itera ibangamirwa n'ubwigunge mu migenderanire n'andi makungu bivuye ko byayinaniye guhagarika imigwi ibandanya gukomera ku butaka bwayo n'umubano mubi ifitaniye n'ibindi n'ibihugu bibanye. Mu gihe muri Siriya bikenewe kugarukira agahengwe ko kuhagarika intambara, John Kerry umushikiranganji wa Leta ya Amerika yatangaje kuri wa mbere ko indege zikwiye guhagarika kugurukira hejuru y'uturere tumwe tumwe.
Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.